Iyi, mira, 10 de América. Radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda aho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu yakakanya.
None arahabwa inyuma y'igihugu kigeze gutahambwa mu Burundi naho biruko nuko yotaha agahambwa mu Burundi hanyuma kumbure hakaba n'umuhanuro mu Burundi akagira icyo bavuga ku bijyanye n'ubuzima bwiwe.
Icyo ni igitekerezo cy'umwe mu Barundi bavuga ibyo batekereza ku bigomba gukurikira urupfu rwa nyakwigendera Major Petero Buyoya wayoboye icyo gihugu akaba yaritabye Imana muri iki cyumweru dusoza. Turagaruka ku by'urupfu rwe muri aya makuru. Naho hirya no hino ku isi abantu barenga miliyoni 75 nibo bamaze kwandura virusi ya corona. Tugumane muri aya makuru mugiye kugezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu tuyahere kuyarebana n'ikiza cya virusi ya corona. Ikigo cy'ubushakashatsi cyo muri kaminuza ya Johns Hopkins hano muri Amerika cyatangaje kuri wa gatandatu ko abantu barenga miliyoni 75 hirya no hino ku isi bamaze kwandura virusi ya corona. Leta zunze ubumwe za Amerika ni iri ku isonga ibarurwamo abanduye bagera kuri miliyoni 17,500. Ubuhinde bubarurwamo miliyoni 10 nibwo buza ku mwanya wa kabiri, naho Brazil iza ku mwanya wa gatatu ikabarurwamo miliyoni 7,000,000 z'abanduye virusi ya corona. Hano muri Amerika ku bitaro bya Stanford biri Palo Alto muri leta ya California, abakozi b'inzego z'ubuvuzi barimo abaganga n'abaforomo bakoze imyigaragambyo yo kwinubira ko batashyizwe mu bagomba guhabwa urukingo rwa COVID-19 ku buryo bwihutirwa. Ibyo bitaro byasabye imbabazi bivuga ko bigiye kureba uko bikemura icyo kibazo. Mu Bushinwa, Minisitiri w'Ubuzima wungirije Zheng Yixin yatangaje kuri wa gatandatu ko mu mezi ari imbere igihugu cye kizita ku gukingira amatsinda y'abantu bashobora guhitanwa n'iyo ndwara mu buryo bworoshye mbere y'uko batangira gukingira abantu mu buryo bwa rusange. Ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko rimaze kubona inkingo za virusi ya corona zitandukanye zigera kuri miliyari 2. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko ibihugu 190 bizashobora gukingira abaturage babyo mu mezi ya mbere 6 y'uyu mwaka. Tukivuga ku bya virusi ya corona n'ikiza cya COVID-19 ku wa kane w'iki cyumweru dusoza, niyo yahitanye Petero Buyoya wigeze kuba perezida w'u Burundi yaguye i Paris mu Bufaransa aho yivurizaga. Yari afite imyaka 71 y'amavuko. Buyoya yategetse u Burundi inshuro ebyiri zitandukanye, buri gihe akoze kudeta bwa mbere kuva mu 1987 kugeza mu 1993, n'ubwa kabiri kuva mu 1996 kugeza mu 2003. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru aragaruka ku by'urupfu rwe n'ibyo yakoze.
Urupfu giturumbuka rwa Pierre Buyoya yahoze atwara u Burundi rwamenyekanye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Umwe mu bagize umuryango wiwe yemeje inkuru y'urupfu rwiwe, avuga ko yaguye i Paris mu Bufaransa aho yari yagiye kwivuriza. Isoko ry'amakuru ry'ijwi ry'Amerika rivuga ko Perezida Buyoya yari amaze indwi yose agwariye i Bamako ku mugwa mukuru w'igihugu cya Mali. Aho niho yari yagiye gusarukira ishami ry'ubumwe bwa Afrika hamwe no mu karere ka Sahel kuva mu mwaka w'2012. Umwe mu bamwegereye banakoranye ibikorwa bya politike yavuze ko Perezida Buyoya azize nduguruye twa Mugina indwara y'igisukari diabete ikabije yunyuwe n'indwara yamufashe bukwi na bukwi de complication diabetique avancée aggravée par notre maladie, uku niko yabivuze ndugaye twa Mugina. Nawe bitaremezwa n'abaganga, ubundi nawe yavuze ko iyo ndwara ariyo mu bice by'ihumekero yoba ari umugera wa COVID-19. Mu kwezi kw'icumi uno mwaka Sentare na News wajyo mu Burundi yari yamuciriye igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose muri dosiye y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu baherekanije ubutegetsi mu mwaka w'igimikime 1993, akicwa adaheze n'igice cy'umwaka. Muri urwo rubanza ubutungane bw'u Burundi bwamwagirije cyo kimwe n'abandi basirikare b'intwazangabo bari kumwe ku butegetsi muri icyo gihe ko yagize uruhara muri urwo rupfu rwa Perezida Ndadaye. Vyatumye mu kwezi guheze kw'11 Petero Buyoya atanga imihoho mu kibanza yarimwo nk'uwuserukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika muri Mali n'akarere ka Sahel. Mwijwi igiwe rya nyuma kuri radio Ijwi rya Amerika, Perezida Buyoya yavuze ko abikoze kugira ngo aronke umwanya ukwiye wo gukurikirana iyo dosiye.
J'ai jugé préférable de me libérer de ces responsabilités afin d'avoir
ubu nshaka kwigenga mu byanje nshira umwanya munini muri dosiye yacafuje izina ryanje naho n'ubundi hatazobura inzitizi ariko nshaka kubivanga n'akazi kuko nohava ndagakora nabi n'ingingo nafashe atanumwe abintegetse sishaka gutera ingorane abanyeze bakanshinga amabanga yo kubaserukira muri Mali na karere ka Sahel nta mpungenge mfise hariho amategeko mpuzamakungu ankingira kandi Burundi ntibushobora kuyarenga ko ngo bukore ivyo bwifuza byose.
Aucune décision prise à ce sujet.
Major Pierre Buyoya w'imyaka 71 ashengeye yari yarunguruje ubwo rubanza. Perezida Buyoya yatwaye Burundi ibiringo bibiri afashe igihugu biciye mu gutembagaza ubutegetsi. Ubwa mbere hari kuva mu mwaka w'igimikime 1987 gushika mu mwaka w'igimikime 1993. Uwo mugabo yari yavukiye muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi yakomboye ku butegetsi uwo bava muri komine n'intara imwe Colonel Jean-Baptiste Bagaza. Ubwa kabiri hari kuva mu mwaka w'igimikime 1996 gushika mu mwaka w'2003. Aha yatembagaje ubutegetsi bwa Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Buyoya yasubije ubutegetsi hamaze gusinywa amasezerano ya Arusha. Muri ivyo bihe byose Buyoya hari ico yibuka.
Cette façon d'accéder au pouvoir était liée aussi
ubwo buryo bwo gufata ubutegetsi byari bifatiye ku kugena igihugu canje cari kimeze ico gihe n'ibindi bihugu bya Afrika byari mu bihe bitoroshe kwari nk'uko. Ubu igihambaye singene umuntu afata ubutegetsi ahubwo ningene abusubiza. Nafashe ubutegetsi muri 1993 nemera guhereza ubutegetsi buciye mu matora uwatsinze aratwara. Mu mwaka w'2003 naho nasubije ubutegetsi mu mahoro biciye mu mategeko ndabuha uwari cegera canje kubera amasezerano y'Arusha ndagenda. Aho nibaza ko nk'inwa karorero muri Afrika
mu cape etre anka exemplaire.
Perezida Buyoya yagiye kutarabwa giza n'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD ari nawo bahuriye mu biganiro y'Arusha guhera mu mwaka w'2015 aho yagirizwa ko arimo bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Nkurunziza. Umwaka umwe imbere yaho Nkurunziza yari yashigikiye Buyoya mu kibanza cyo gushaka kuba umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa la francophonie. Icyo bikoze Buyoya agiye yifurije amahirwe Perezida Mushasha Evariste Ndayishimiye n'intwaro yiwe. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tukivuga ku by'urupfu rwa nyakwigendera Petero Buyoya, reka twumve icyo bamwe mu baturage b'u Burundi baruvugaho. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza yavuganye n'abo mu ntara za Cibitoke, Rumonge na Bujumbura, umurwa mukuru w'ubukungu.
Twazindutse twumva inkuru ibabaje cyane, inkuru y'urupfu kwa nyakubahwa yahoze arongoye u Burundi Pierre Buyoya. Rero cyatumye hanini tubabara cyane ni uko cyane cyane tuvuze abakuru b'igihugu babiri mu mwaka umwe w'2020. Ivyo rero nk'abarundi ntibyoreka kutubabaza kuko arafise icyo yamaze. Yafite icyo yamaze nk'uwarongoye u Burundi. Ego hariho bamwe bavuga yuko kubera yaheruka gucirirwa urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose kubera ibyaha yaba yagiye, oje nacyo nabivuga ko mugabo ko biri kose uwari afite icyaha ntiyoba ari uwo gupfa nogumaho hama agashyirirwa urwo rubanza bishobotse akabihanirwa mugabo ntapfe. Nicyo gituma rero twizeye yuko nk'uwarongoye u Burundi hazotegurwa nk'uko vyahora biba ku bandi bakuru b'ibihugu iyo bitavye Imana hazotegurwa ikigandara co ku Barundi bose co kugaragaza akababaro kuko n'u Burundi bwabuze kandi Abarundi bose babuze.
Niyumvira yuko Perezida Buyoya atarakwiye gupfa muri iki gihe kuko Abarundi twari tukimwizeye ko ibintu vyinshi nshanshane ingene kudeta iyo mu 2023 yabaye kuko bavuga yuko yari antete yayo niko twagiye turabibona mu manza ibyo bagiye baravuga mu manza ibyo bamwagiriza rero yarafise byinshi azi ni kuvuga rero apfuye tutabishaka kuko apfuye apfanye ukuri musa nuko nakoze ku ntwaro yiwe nabona yuko ari umuntu arinda ico genda kimuziko n'umusoda nyene rero ikindi kintu cizana mwimukira ko ni amasezerano yarusha yasinye n'imiguru yagwana haboneke amahoro naramubonye nk'umuntu w'umugabo ikindi umuntu yamwibukira ko namasezerano yo mwebwe abarundi
yari umukuru w'igihugu uko yakoze kose yaradukoreye yarakorera igihugu nasaba yuko n'abatwara igihugu bo nyene bo bimenya gene bavyifatamo nabo nyene twasaba yuko igihugu cumufata nk'umukuru w'igihugu yatwaye igihugu abakaza akamuhiteka nawe
kombore imana iramukingiye ibintu by'imitahe yari nyuma yiwe n'ibindi turavuga ati imana iramukijije ko niko twagwakiriye kuko tubona yuko yabonekana kumenga aguma akurikiranwa aho yari babonekana kumenga nta mutekano ku bwacu tubona kumenga araruhutse ku bijanye n'uko yitabye imana ari nyuma y'igihugu twamye tubivugana n'abandi tuvuga ati none arahambwe nyuma y'igihugu kiza gutahambwe mu Burundi kuko mu Kirundi bavuga yuko igito gitabwe iwabo naho biruko nuko yotaha gahambwa mu Burundi hanyuma kumbure hakaba n'umuhanuro mu Burundi hasanzwe yarapfukaho yakoze aho yatwaye hakaba umuhanuro hakagira icyo bavuga ku bijanye n'ubuzima bwiwe
agiye akishye ku bibazo by'igihugu cyari iki kimuziga ko kuzokwishura ntinezerewe na gatoyi twabaye mugabo byasaba ko agenda isiguye ibyo ari byo kugira ngo turonke umuco byagiye bishyira igihugu ko ya abino umuntu yarazi ko yahize ibintu byinshi iyo duhaye umuco boraho n'ubutungane bwamaze kumwagiriza kuko yuko ari afite uruhare rukomeye mu bashe kuganagura umukuru w'igihugu yitorewe n'abene gihugu ndere Amerika
jewe uru rupfu rw'uyu mukuru w'igihugu aho darongoye Burundi kuri Jesse rubaye nyine rwashitse giturumbuka ntitwari tugwiteze kuri ruratubabaje cyane ruratubabaje na cyane cyane ku uyu mwaka wabayemo ibintu bibi rwose wabaye umwaka uhitanye abantu benshi na cyane cyane abakuru bakuru rero uru rupfu tugwakiriye nabi cyane ku ruhande rwanje no kuri uru rupfu rurambabaje rwose rurambabaje yego numva ariko nabivuga turababaye nyene yabaye umuntu akomeye cyane muri politiki y'iki gihugu cy'u Burundi mbere n'ikindi n'ibindi bihugu urabona ko yizewe mu mabanga menshi rero turabuze igihugu kirabuze kirabuze umugabo w'indyamunyu umugabo abushitse rero anje ndababaye yego
reko twamutakiriye n'umubabaro kubera urupfu rwose rurababaje yego hariho igikorwa cyakoze ariko ntitwore kuvuga n'ibibi byaba byaramuje kuko igihugu cyaciye mu ngorane nyinshi mu gihe yarongoye Burundi ibyo rero twavuga ni uko ibibazo byabanza byaciye mu Burundi uretse ya krize ku magaro z'amatora 88 harabaye ikibazo byifashe mu kwatsa kubyifatamo kuko ababikoze ntitwamenye bari bo ntibigeze abantu kuhama na 2023 naho nyine harabaye amakosa ndamuhagaritse tukwahamirikira ndate mugabo ntitwabivuga kuko ntitwibutse ubutungane ubutungane ngo bwari bubereye kandi ubutungane bwari bwose budahengamye
Bakunzi bijwi rya Amerika turitegura gusoza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri twinjira mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nk'uko bisanzwe muri gahunda zacu tuzabategurira ibiganiro byihariye ibyinshi muri byo bizibanda ku bintu byaranze umwaka turimo dusoza muri urwo rwego tuzareba n'ibintu uyu mwaka urimo ushira waba warabasigiye mu mibereho yanyu niba hari udushya mwadusangiza turabararitse tuzabaha kandi umwanya wo kugeza intashyo zanyu za Noheri n'ubunani ku bavandimwe n'inshuti radio ijwi rya Amerika ni radio yanyu
ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Congo Brazzaville na Zambia ni bimwe mu bihugu bifite amagambo gutangaza ko bitagishoboye kuri imyenda biheraniye ibihugu bikize n'amabanki akomeye Uretse kiza cya virusi ya corona cyazahaje ubukungu bw'isi niki cyatumye ibi bihugu byabonye amahirwe y'umutungo kamere bigera ku bukene bukabije ku buryo binanirwa kuriha imyenda bifitiye ibihugu bikize na za banki Professor Leonce Ndikumana higisha ibyerekeye ubukungu muri kaminuza ya Massachusetts State University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Janvier Desire Nkurunziza nawe ni impuguke mu byerekeye ubukungu mugenzi wacu Frederic Nkundikije yababajije icyo kibazo
tangwe kuwe Leonce Ndikumana imbere yuko twiheza ingwane igihugu kimwe kimwe muri byo bihugu twavuze Congo na Zambia bya bisanzwe bifite utunzi kimeza budasanzwe biherutse gutangaza ko utunzi bwavyo bwayanzaye mutubwire ukuntu mwakiriye ayo makuru
urakoze Fredi kumbaza icyo kibazo ni kibazo gihambaye rwose byerekeye iterambere rya Afurika muri ati mesi yuko abari kwatwumviza barazi yuko Afurika itunze ubutunzi bwinshi nuko nubwo abantu benshi bakura kuraza kwa kihikenya Afurika ifite ubutunzi bwinshi ugiye muri Afurika ntakitasangaho cyane cyane mu butaka usanga ari ibihugu byinshi bifite ibitoro hari ibihugu byinshi bifite inzahabu n'ibindi byinshi dusanga bisimbwa mu kuzimu ukaca usanga rero ubaye igitangaje ni uko usanga ibyo bihugu byinshi bidashobora bitashoboye gukoresha ubwo butunzi bwabo kugira ngo biteze imbere umunyagihugu wese uca usanga rero aho kugira ngo ubwo butunzi buteze imbere umunyagihugu wese uca usanga butungisha amakompanyi ava hanze aza gucukura ubwo butaka akadandaza ubwo butaka n'ibitoro mahera akagenda akava mu gihugu ugasanga igihugu ata kinini cyerekana cyavuye muri ubwo butaka nicyo gituma igihe rero mbonye aya makuru y'ibi bihugu bibiri biriko biragira ingorane y'ukuriha amadeni ntibyantangaje cyane kuko n'ibintu maze iminsi nkorako cyane ubundi wo kwibaza ati ibihugu bifite ubutunzi ngubwo nk'uko babivuze Zambia ni igihugu cya kabiri urabye ubutaka kidandaza hanze hariho ubutaka bita kopa cya mbere muri Afurika ni Congo Kinshasa Republika Demokratike du Congo hagacakurikira Zambia muri Congo naho barafite ibitoro byinshi abahangana imitwe na ziriya za Angola Nigeria wari kwibaza rero yuko ibihugu nk'ibyo bitari bikeneye no kugurana amahera hanze kuko byashobora gukoresha amahera avuye muri ubwo butaka mugabo kaza wumva ngo n'amahera baguranije amahera menshi kubu nariko ndaraba muri Zambia urabye madeni bafite yo hanze ashyira ku miliyari cumi n'icyenda muri Congo ni miliyari zitanu ubwa mbere bari bafite ubwo butaka bashobora kudandaza hanze kugira ngo bashobore kuronga amafaranga yo gukoresha mu iterambere ry'igihugu mugabo bagiye bafata amadeni ugahita wumva rero ngo n'ayo madeni baguranye ntibashoboye kuyariha ibyo rero biravuna intege bigatera umutima mubi
ayo ni amakuru atangaje cyane rwose Janvier Desire Nkurunziza mweho ayo maraporo yatangajwe kuri ibyo bihugu bibiri byari bisanzwe byitungiye ubutunzi kimeza mwebwe mwayakiriye gute
nk'uko uri umuntu utari usanzwe wiga ibyo bihugu nicyo kibazo uratangara cyane kuko udafite ibyo bihugu byateza kuba mu bihugu bya mbere bitunze muri Afurika reka n'ubindi urazi ngende zamizimba ubwo butaka Zambia ngira bimaze imyaka mirongo itanu mirongo itandatu birimo ubutaka za Congo zimaze imyaka myinshi jewe ntibyantangaje kuko mu byo nkorane ngo mbanza ndiga ndabibintu nk'ibyo ntibyantangaje cyane gutangaza aho biratangaje kumva igihugu gishobora kuriha amadeni cyafashe igihugu icyo ari cyo cyose biratangaje kuko igihugu cyateza gufata amadeni gishobora kuriha mugabo kumva ari Zambia cyangwa Congo nibyo gishobora gutangaza umuntu icyo nakubwira kuko rero se yavuze sinzi kumenya cyangwa tuyishika ko yuko usanga cyane 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 ko niko bitungisha amakompanyi yo hanze icyo ni cyo ariko rero ikindi n'amahera asigaye muri ibyo bihugu uragenda akoreshwa ku buryo bwo kuyashyira mu migambi y'iterambere usanga ko umuntu atungisha ayo makompanyi yo hanze ariko hariho n'abantu bo mu gihugu usanga atungisha
turabishika ko rekare dutangwe ku gihugu kimwe kimwe reka dutangwe ku gihugu cya Congo igihugu kizwi ko gitunze ibitoro byinshi nk'uko twabivuze mu ntango ivyo bintu byashikiye ico gihugu ni mubiha isiguro nk'umushikirantahe Leonce Ndikumana
ego rero urumva igihugu cya Congo bariko baratwumviriza ntibazi ko ari ababanyi ngaho hafi ni igihugu rero gitunze ubutaka bwinshi mu by'ubutaka gifite ibitoro byinshi cyane cyane kirafite amashamba gashobora kudandaza ibintu by'ibiti ibintu byose biva mu mashamba mu bisanzwe urabye ubutunzi bwo mu butaka kiri mu bihugu bya mbere muri Afurika kandi kikaba ari n'igihugu kitari kinini rwose gifite abantu benshi bari kwibaza buti ku munyagihugu wese yashobora kuba amerewe neza igihe leta ishoboye gukoresha amahera avuye muri ibyo bitoro ingorane rero ni uko usanga muri Congo kandi no mu bindi nikomeze n'indi bidara z'ibitoro usanga amakompanyi yimba akashora ibyo bitoro z'amakompanyi ya leta ni amakompanyi avuye hanze azana amafaranga yabo n'imashini yabo bakimba ibitoro bakadandaza bagatanga raporo muri leta amahera bakuyemo mu bisanzwe ayo makompanyi yateza gutanga amatagisi muri leta n'igice cy'ayo mahera yaronse kugira ngo leta nayo ikoreshe amafaranga iterambere ry'igihugu igitangaza nuko usanga muri ibyo bihugu muri Congo ugiye ukaraba nta kintu ubona bakoresheje ayo mafaranga kuko urabye nka infrastructure tuvuge by'amabarabara electricité n'ibiki usanga atabiriho
ayo mafaranga ntashobora kuba aja mu mifuko y'abatetsi bamwe bamwe
urumva icyo nicyo twibaza urabye amahera ingena gabagurwa ndaguhe nk'akarorero muri Congo hariho abashakashatsi baretse kugira raporo barabye ingene amahera ava mu bitoro ingene yajya basanze ibice 72 bijya mu mifuko y'amakompanyi y'amakompanyi akavuga yuko ari amahera bakoreje mu kugura amamashini mu guhemba abakozi n'ibiki ibice 72 bijya mu mifuko y'amakompanyi muri leta igihugu cya Congo kironka ibice 27 gusa ni ukuvuga bimbye
urwo ni uruhombo runini
urumva bimbye amaritiro 100 y'ibitoro ibice 72 bigenda mu mufuko w'amakompanyi ibice 27 gusa bikajya muri leta
imbere yuko duha ijambo umwe mu banywanyi b'iradiyo hejuru ry'Amerika ariko aratega amatwi ikiganiro afite ikibazo reka tubanze tubaze n'umushyantahe Janvier Desire Nkurunziza nawe nyine atubwire isiguro aha ivyo bintu vyashikiye igihugu ca Congo Brazzaville aho tuzi ko gifite ibitoro bitunze ibitoro ica gatatu eka muri Afrika mu butunzi bw'ibitoro kikaba naco nyene kifise ingwane zo kuriha imyenda duga ku ijambo Janvier Desire Nkurunziza
cyangwa abantu benshi bakurikiranye ibyo muri Congo barabonye ama video YouTube y'abantu bavuga abandi bamuri ayo makompanyi bari baje muri Congo mu nyuma barabuye bavuga icyo bakora ingene babikora n'ibintu biteye isoni baravuga ingene bavuga ko bimbye ibitoro amaritiro 100 bimbye nk'amajana abiri cyangwa amajana ane ibyo biri kuri YouTube mubiyongera abo direkitori jenero b'ayo makompanyi nibo babivuga amakompanyi yo hambere n'ibumba y'igihugu caribwe ibyo ntibisanzwe ikiyindi ngorane yashyize usanga ibyo bihugu bifata amadeni kubera ubuzima bw'ibihugu by'amadeni birashobora gufata ideni ku bitoro kizokwimba mu myaka iri imbere ubu igaca kimbura afishije n'amahera muzoce muza mu yindire iyo bigenze uko rero bikanyara gupfa baca bagurisha ku mahera make cyane hari n'igihe wasanga baguriye barire kuko muraza kubapimira kutwungurika barire ibitoro ugasanga barire bayidandaje nko ku madorari 20 abo bantu baje kwimba ugasanga ariko bimba ibitoro biri nko ku madorari 100 cyangwa 150 urumva ayo maraca muranga ayo diferanse yose yaci iyo yose ikaba igiye abantu bo muri Congo kibazo icyo batora njyewe ndazi mu Congo nahandi tuyita patiro turaganira w'umuhenjeniya muri izo z'ibitoro niwe yamubwira ati nta mukongomani afite n'uruhushya rwo kwegera aho hantu ibyo bitoro byimbirwa n'ahantu hatiye gushikayo nta muntu ashikayo ugomba kumenya n'ibiri ko biraberayo nicyo ni igice cya mbere cy'ubusiguro igice cya kabiri nkaba ugera nabi kuko n'ayo mahera yitwa akagumye muri Congo ayo ibyo bice 20%
ingorane nyinshi cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradiyo hijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo hijwi ry'Amerika ariko yakurikirana ikiganiro Diomede Misigaro muri aho Diomede Misigaro
yego ndakomeye mweho
turaho turakomeye
salamu bandi banywanyi bariko bavuga ibijanye n'ikibazo kiri muri Congo
yego me Diomede Misigaro ari mu leta zimwe za Amerika muri ntara ya Tennessee duga kujamo murafite ikibazo murafite icyumviro
ndafite ikibazo gifite icyumviro jewe nkurikiranye abo bantu bari kuba tuganirira kandi mbona ko babikurikiraniye hafi ba muri Congo ntabwo ubu ntabwo umuntu yoduma urutoki ku masezerano mabi icyo gihugu cya Congo kigirandira nabo bimbe bitoro icyo ni cya mbere icya kabiri nashaka kubaza none ko kiriya gihugu kiba gifise inama nshinga mateka abantu bagenda bakurikirana ibintu hafi ndibaza n'abari kutuvuge bo muzakaminuza bagirwa ibintu bya ekonomi n'ibiki none abo bantu bose nta muntu n'umwe agira icyo avuga agira icyo ashikara akomeje kumva ngo aho naho bimbira harazitiye nta muntu ashobora kwegera none abakongomani ubu niho bakibona ko ibintu bimeze nabi cyane baravuze baracuka nashaka kumenya niba harigeze kuba hariho nk'abantu muri Congo bama biyamiriza ibyo bintu batigeze bumvirizwa nibyo binini ndashaka kubaza ayo masezerano none ntabwo yosubigwamo ninabanduka ku gutanga 72% uhereza abo bantu nje nibaza ibyo nkabijya bita ngo twunguke twese win win situation byateza kuba niba uriye buri 50-50 ariko gufata 72 bizomara imyaka ingahe ego ushobora kuvuga uti kubera ibintu bakoresha byo kwimba birazimbye reka tubaze tubaye benshi umwaka umwe cyangwa imyaka itanu ariko igitoro cyo muri Congo uko nabibonye kuva muri 1998 kiriho kirimbwa none abo bantu iyo kontri zo guma uko ngende
reka tubahe ibibazo byiza cyane rwose reka tubahe ijambo abashinga ntawe bagira icyo bavuze ko mu kanya gatoya cyane rwose reka dutangure kuri umushinga ntawe Leonce Ndikumana
umuvukanya abagira ibibazo byiza byiza rwose kandi yadomye ku rutoki ku bintu biteye ingorane mu bihugu byose bifite ubutaka icya mbere yavuze ni amakontra amaguverinoma ya Afurika agirana n'amakompanyi avuye hanze aje kwimba ibitoro cyangwa kwimba ubutaka iyo niyo ngorane kuko usanga kenshi nk'uko Jambi yabivuze ayo makontra asaba yuko ushyiramo igiciro cy'ibyo bitoro cy'ubwo butaka mu myaka izoza ukuvuga urumva mugira kontra n'umuntu mugabo ibitoro uzotangura kubyimba ejo mu myaka izokurikira muri iyo kontra rero muzakuza kumvikana igiciro cy'ibyo bitoro mu myaka izoza icya kabiri iyo amakompanyi muhugira ayo makontra ashyira gushyiramo amadepanse azogira nayo ngo yimbe ibitoro kubera rero ututanga leta zo muri Afurika zidafite abantu bafite ubumenyi bukaze bukomeye muri iyo domene y'amakonta y'amarusubi uca usanga informasi bakoresha baba bafite ni ntoyi cyane ni nke ikibatuma basinya amakonta aha avantaje amakompanyi yo hanze
ariko hariho nk'abashinga amateka eka abakinguza amateka nk'uko Diomedi yabivuze baba barikora abona ibi nta kintu nta bubasha bafite bwo guhindura ibintu mu kanya gato
ibyo harimo bibiri kuri icya mbere n'abasinya amateka bakeneye informasiyo bazokoresha bayikura heko ndiko ndakubwira ko guverinoma ata kapasite tekinike ifite icya kabiri ni kuri iki Jambi yavuze yuko usanga izo domene ziraba iby'ibitoro n'ubutaka usanga umenya ni domene ziri sacre
Desire Nkurunziza namwe kuri ibyo bibazo bihambaye cyane rwose birajijwe munywanyi wa radio Ijwi ry'Amerika Diomede Misigaro reka amasezerano aba yabaye hagati y'ayo makompanyi y'imbi ubutare reka n'ibitoro hamwe na leta ya Congo muri iki gihe reka n'uruhara rw'abandi bategetsi bafite ijambo mu isanzwe abashinga amateka abakinguza amateka tuga ku ijambo
ego reka ibyo rero byavuze byose ni ukuri nibyo kandi uwo Diomede ndamushimiye kuri ibyo bibazo ko ibyo nibyo bibazo byiza ni ukuri nibyo biteye ingorane muri ibyo bihugu amasezerano mazi nsubira mu byo rero byavuze ariko reka nongereze ikintu njyewe narigeze kuba nicaranye n'abo bantu bari b'ayo makompanyi hamwe n'abandi bantu abaminisitiri baguye muri Afurika baje kurondera ngo abainvestisiyo njyewe mba nicaye hagati yabo n'abavugisha neza izo gurupe zibiri zose rero ndagurisha abo bantu abo bainvestisiyo ariko ibintu mukora muri Afurika bikuru bibatera isoni mubona yuko mujya kwimba abo bantu baranyemera ati twe turashika ugasanga twicaranye n'abantu tuje turiko turavuka twebwe tuba tujyanye no kurondera amahera batujyanye no kumasiza inyungu ugasanga twicaranye n'umuntu atamenya kudefanda interesi yiwe twe turabo turamushimira twese turifata ukontributiye twatuzi neza gusa ibintu uwo muntu akaca adukuramo kibiri ati turabizi turabibona kiriho mu gihe abanyafurika batazoshyira imbere abantu nabo bafite ubwo bumenyi bafite n'ubwo bushobozi bwo kujya ku negosiyo zo konta ati tugiye kuma tugirukwa
ndabashimiye cyane gose kukanya mwatwe kugira ngo ngane n'iryo ijwi ry'America kuri ibibazo nkora mu mutima.
Arakoze mugenzi wacu Frederic Nkundikije n'abatumirwa be. Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru yacu y'akakanya naha tuyasoreje. Nshimiye mwe mwese mwarimu dukurikiye n'abagenzi banjye bandi bamfashije kuyabagezaho. Fatou Alimas Kalala niwe wamfashije kuyegeranya. Njye mwumvaga kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma. Twese hamwe tubifurije amahoro n'amahirwe.